mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda muri ko mutwumva kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika no kuri FM 88.3 ya Radio Inshuti ya Bose. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikiriza na Jewe Diana nini nahazwe. Mu karere ka Rusizi mu Rwanda havuga ikibazo cy'abana baterwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo. Aba barasaba ubutegetsi kubafasha bukabaronsa ibibabeshaho hamwe nabo babyaye. Izo nzego zibisabwa zivuga ko zigiye guhagurukira iki kibazo.
Ni ukubahuza n'amahirwe yose ahari mu karere, kuko manga kuri aba bafatanyabikorwa bose tuba turi gukorana, ariko no mu ngengo y'imari y'akarere ni ikibazo tugiye gutangira guteganyiriza. Ibyo dushobora tugatangira kugenda tubikoraho, ari abasubizwa mu mashuri bagasubizwa mu mashuri, ari abajyanwa mu mashuri y'imyuga tukabashyiramo.
Uyu ni Emmanuel Asigaye, umuyobozi ajeje imibereho myiza y'abanyagihugu mu karere ka Rusizi mu Rwanda. Kuyavugwa ku Burundi naho President Pierre Buyoya yarongoye ico gihugu mu kiringo kirenga imyaka 10 yashingurwa nyiteka Ibamako ku murwa mukuru wa Mali. Uyu mwaka w'2020 wararanzwe n'ubwicanyi bwakorewe abamenyeshamakuru benshi mu bihugu bitari bike bitari mu ntambara, bivugwa na Reporters sans frontières. Nyamugigima muri Croatia yahitanye akana k'agakobwa ikomeretsa abatari bake. Haya makuru yose duce ku masonga turayarambura mu kanya isase mube hagufi y'amaradiyo yanyu. Ayavugwa igihe nino ku isi turahera mu by'ubwisanzure bwo kumenyesha makuru bwahonyanzwe uno mwaka mu bihugu bitandukanye. Reporters sans frontières yemeza ko abatari bake mu banyamwuga bishwe mu bihugu bitandukanye bitarimo intambara. Thomas Kamirindi, abishwe bangana gute, bakaba bakomoka he?
Nk'uko RSF Reporters sans frontières ibitangaza mu cyegeranyo cyayo, abanyamakuru 50 barishwe kugera hagati mu kwezi kwa 12 muri uyu mwaka mu bihugu bitandukanye byo ku isi yose. Ariko igitangaje nuko umubare w'abiciwe mu bihugu birimo intambara wagabanutse, ahubwo ubuhotozi bwabo aribwo bwiyongereye mu bihugu bitari mu ntambara. Doruko RSF ibigereranya mu 2016 abanyamakuru biciwe mu bihugu birimo intambara bari 58% kwijana by'abishwe bose, naho muri uyu mwaka ku banyamakuru 50 bishwe kugera ku itariki ya 15 y'uku kwezi, 34 biciwe mu bihugu byitwa ko biri mu mahoro, ni ukuvuga abanyamakuru 60% bishwe ku buryo bwagenderewe, bwatekerejwe, bwateguwe neza, rimwe na rimwe bya kinyamaswa bazira akazi kabo gusa, ahanini kubera ubushakashatsi bwabo ku mitwe y'abicanyi itandukanye, ruswa, kunyereza no gukoresha nabi umutungo w'igihugu, kwangiza ku bushake ibidukikije cyangwa bakurikirana imyigaragambyo ya rubanda nko muri Iraq, Nigeria na Colombia. Ingero z'ibihugu biri ku isonga muri ubu bwicanyi bw'abanyamakuru budafite aho buhuriye n'intambara ni Mexique, Ubuhinde, Pakistani, Philippines na Honduras. Usibye abanyamakuru 50 bishwe kuva ku itariki ya mbere y'ukwa mbere kugera kuri 15 y'ukwa 12 mu 2020, abandi banyamakuru bagera kuri 400 barafunzwe mu bihugu bitandukanye, akenshi mu buryo bunyuranyije n'amategeko. RSF ivuga ko ari benshi cyane bidasanzwe. Ku munyamabanga mukuru wa RSF Christophe Douloire, igiteye impungenge n'uburenganzira bwa rubanda bwo kubona amakuru bwibasiwe cyane, naho urugaga mpuzamahanga rw'abanyamakuru Federation Internationale des Journalistes rubabajwe n'uko ubucamanza butajya bukurikirana abica abanyamakuru babaziza akazi kabo.
Nyamugigima muri Croatia uno munsi kwa kabiri yahitanye umwana w'umukobwa ikomeretsa abatari bake, ibindi na mugenzi wacu Fidel Niyongabo.
Icyo kinyamugigima cyabereye mu gisagara cya Petrinya kiri mu gice cyo hagati muri Croatia cyasenyuye inyubakwa zitari nke. Abajejwe gutabara bakuye abantu mu bisigarira by'inyubakwa zasenyutse nkuko amasanamu ya video yavyerekanye kuri television abasirikare barungitswe mu gice ico kinyamugigima cabereyemo umushikiranganji wa mbere wa Croatia Andrei Plenković yaciye anyarukira mu gisagara ca Petrinya yavuze ko baronse amakuru avuga ko umwana w'umukobwa afise imyaka 12 yahitanywe n'ico kinyamugigima amasanamu ya television yerekanye amabarabara yuzuye ibisigarira vy'amazu yasenyutse imodoka zari zihagaze ku mabarabara zononekaye ikinyamugigima cyo munsi cyumvikanye no kumugwa mukuru wa Croatia Zagreb cyumvikanye kandi mu bice by'igihugu bya Bosnia na Serbia bibanye bya Croatia ku munsi wa mbere ikindi ikinyamugigima cy'inguvu ziri munsi cyo munsi kwa kabiri carabaye kandi mu gice cyo hagati mu gihugu hafi y'igisagara cha Petrinya
muri Malawi amasentare yatanguye guhana yivuye inyuma abakuri ivyaha byo gufata abapfasoni n'abakobwa ku nguvu bimwe mu bihano byagwijujwe na kabiri Thomas Kamirindi nivyagarutse kutubwira
nkuko na Mike Masina umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Iblantaya umurwa mukuru w'ubukungu abitubwira gufata abagore n'abakobwa ku ngufu n'ibindi byaha bifatiye ku gitsina biriyongera cyane mu gihugu cya Malawi kuva mu mwaka w'ibihumbi 2018 nko mu mezi atatu ashizeho nyine gusa byari 35% hejuru ugereranije no mu gihembwe cya nyuma cy'umwaka w'ibihumbi 2019 imyaka n'imyaka abaharenira uburenganzira bwa muntu ntibahwemye kurega inzego z'umutekano n'iz'ubucamanza ko zidakora akazi kazo muri ibi bibazo none ibitangazamakuru bitangiye kubona impinduka zitunguranye mu manza inyiko zatangiye ku buryo nta muturage n'umwe wari ubyiteguye guhana zihanukiriye abahamwe n'ibyaha byo gufata ku ngufu abagore n'abakobwa n'ibindi byaha bifatiye ku gitsina ubusanzwe igifungo kiremereye zari zikunze kubaha nticyarenzaga imyaka 10 ariko noneho umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Lameke Masina aratanga ingero ebyiri muzatunguranye cyane bwa mbere muri iyi minsi Ili Longwe umurwa mukuru wa politiki wa Malawi urukiko rukuru rwakatiye mu cyumweru gishize umugabo w'imyaka 30 y'amavuko gufungwa burundu kuko yafashe ku ngufu akana kagakobwa k'imyaka 10 anagatera sida mu kindi cyumweru cyari cyabanje urukiko rw'Iblantaya rwari rwakatiye umugabo w'imyaka 42 y'amavuko gufungwa imyaka 20 rumaze kumuhamya ibyaha byo gufata ku ngufu umwana w'umukobwa yarabereye umurezi ariko atibyariye nawe ndetse anamutera sida
Barakoze bagenzi bacu kuri amakuru yose agezwe hirya nino ku isi baduteguriye bakaba baheje kudushikiriza yose ndayibutse ko mushobora kongera kuyumva kuri wezi tatu akaburungu radio yacu vewa akaburungu com hambavu y'ugo rubuga ijwi rya Amerika muradusanga kuri Facebook kuri adresse ya vewa radio yacu niyo adresse tubarizwa ko no kuri YouTube hamwe na Instagram mukanya twerekeza mu karere k'ibiyaga bigari Wahoze atwara Burundi Major Pierre Buyoya yashingurwa n'iteka kuri uno wa kabiri bamako ku murwa mukuru w'igihugu ca Mali nta ntumwa ya leta y'u Burundi nimwe yari hari igihugu ciwe cari chance kumuha ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu hanyuma Mali ica isaba ko ariyo yo muhamba n'iteka umuryango wiwe uravyemera ibindi na mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru
Ibiro rivyo guhamba niteka wahoza twara Burundi Major Pierre Buyoya byateye biteka n'umukuru w'igihugu ca Mali banda n'abandi banyacubahiro batari bake muri leta ya Mali hamwe n'abaserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afrika Icyo bikoze mugenzi wacu akore igisata cy'Igifaransa cijwi rya Amerika avuga ko atamutegetse n'umwe yarungitswe na leta y'u Burundi yarahari u Burundi nico gihugu president Buyoya yatwaye imyaka 13 atembagaje ubutegetsi inshuro zibiri umwe mu bagize umuryango wa nyakwigendera Buyoya yabwijwe ijya Amerika kuwo mujyango wari washatse ko uwo muhisi ahambanwe iteka mu gihugu ciwe. Yemeje ko Burundi bwari bwemeye ko Perezida Buyoya yoshingurwa mu gihugu ciwe, yamara agahambwa nk'umunyagihugu w'umurundi asanzwe ntahabwe ivyubahiro vy'uwahoze atwara igihugu. Ibi vyemejwe n'umwe mu begere igisata co kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu c'u Burundi atashatse ko ijwi ijya Amerika rimuvuga amazina. Yagize ati Buyoya yaheruka gucirwa igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose kubera uruhare yoba yaragize mu iganagurwa ry'uwamusubiriye Perezida Ndadaye Melchior. Buyoya kandi ari mu bansi b'igihugu bashatse gutembagaza ubutegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2015. Urumva ko umuntu nk'uwo atacubahiro gikomeye igihugu comuha. Umuryango wa Pierre Buyoya wavuze ko utari kwemera ko uwo muhisi adahabwa ivyubahiro akwiriye vy'uwahoze atwara igihugu. Wemeje ko igihugu ca Mali arico casavye ko Buyoya yoshinguranwa iteka muri ico gihugu yaramazemwo imyaka 8 akoreramwo nk'intumwa idasanzwe y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Umuryango wiwe umaze kuvyemera amakuru ijwi ry'Amerika rifise, avuga ko ico gihugu ca Mali caciye ciyemeza kuriha ibikenewe vyose kugira ngo ikiziga canya kwigendera Pierre Buyoya gikugwe ipare mu Bufaransa aho yaguye muri uko kwezi kw'12 gushika ku birori vyo kumushingurana iteka mu itongo ry'abapfuye rya Katolika ahitwa Kura ku mugwa mukuru Bamako. Uwaserukiye umuryango muri ivyo birori yashimiye abitavye kuri ubwo rubanza. Ico bikoze ntaco yigeze acisha mu kanwa cerekeye igihugu ciwe. Uwanonose vy'amategeko mpuzamakungu akaba yaranabaye umukenguzi amateka Emmanuel Nkengurutse yabwiye ijwi ry'Amerika ko ari itunga ry'igihugu rigiye ahandi, yamara kubisigarira vya Perezida Buyoya bizoteba bigatahukanwa mu gihugu ciwe.
Igihe bazozira intwaro ikeneye gutunganiriza igakingira abarundi bose, ndakeka yuko iyo ntwaro ari mu bintu vya mbere izokora. N'umukuru w'igihugu yatwaye Burundi, yaratwaye Burundi igihe kirekire kandi aragikoreye ibintu vyiza, ibintu bijanye n'ubumwe, intwaro rusange, intwaro ya demokarasi arayigarukana. Indyane zabaye nyinshi cyane, aregeranya abarundi arabereka inzira y'ingene abarundi bosubiza hamwe bakanywana bakumvikana kaba amahoro. Ahubwo nitunga rikomeye ku gihugu, intatemwa yiwe yarekuye kwerekana ikintu gikomeye cy'amahoro n'ubumwe.
Kuri we kubona kuva Buyoya yitaba Imana gushika ubu Leta y'u Burundi ataco iravuga kuri ubwo rupfu canke ngo ihoze umuryango wabuze bihishusho mbi igihugu.
N'ibintu bimara amazi igihugu cy'u Burundi, n'ibintu bitumara amazi twese umurundi wese ahari turamaramara. Naho yoba ari umuntu asanzwe uretse kuyatwaye igihugu cy'u Burundi bagomba kuramira ikiziga ciwe. Hari ibihugu vyinshi ababo bapfiriye hanze batuma ku biziga vyabo bakabihamba, bakabihambisha neza mu iteka. Ariko cane cane batwara abategeka igihugu n'umunsi nibo bakwiye kumaramara. Vyerekana ahubwo inzego y'akazikira urwango bafitiye, bamufitiye kandi bafitiye n'abantu nkawe boba bapfanika ibintu nawe canke basanga ivyiyumviro nawe canke basa nawe.
Pierre Buyoya siwe mukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi aguye hanze y'igihugu, ariko niwe wa mbere igihugu canse kwakira ngo kimuhambishe. Uwo yakomboye ku butegetsi Jean Baptiste Bagaza yaguye mu gihugu c'u Bubiligi mu mwaka w'ibihumbi 2016 ahambwa mu itongo ryiwe ikiriri i Bujumbura. Michel Micombero yatwaye Burundi imbere ya Bagaza yaguye mu buhungiro mu gihugu Somalia mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1983 ahambwa ku musozi avuka ko muri komine Rutovu intara ya Bururi, ari naho Bagaza na Buyoya bavuka. Nayo Sipiriano Ntajyamira yaguye mu ndege yakororewe mu Rwanda ari kumwe na mugenzi we Juvenal Havyarimana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 1994 ahambwa i Bujumbura. Uwo ibisigarira vyiwe bikiri mu gihugu c'Ubusuwise n'umwami wa kane mwambutsa Bangiricenge yitavye Imana mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na 77. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 igihugu ciwe cashatse gutahukana ibisigarira vyiwe, yamara mwishwa wiwe Esther Kamatari araburana aratsindira ko Bangiricenge ahambwa mu Busuwise. Abanyamari bemeye kugira intatemwa ya Perezida Pierre Buyoya icibutso c'amahoro kuko yafashije ico gihugu kugarukana amahoro n'umutekano kuva mu mwaka 2012 ni Bujumbura muri katedrali Jina Mondi habereye imisa yo gusabira uwo yahoze atwara Burundi yitabwiye n'abahoze arabanyacubahiro cyane cyane bakoranye na perezida Buyoya nk'uwahoze ari umukuru w'igihugu yamusubiriye mu mwaka w'2023 Domitiano Ndayizeye Yves Sayinguvu na Matias Sinamenye bahoze ari byegera by'umukuru w'igihugu ndetse banasangiye umugambwe iprona ico bikoze ntawaserukiye leta cyangwa umugambwe uri ku butegetsi n'umwe yarahari nk'uko amakuru twaronse avyemeza Pierre Claveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Tukivuga kuvyurupfu n'ishingurwa rya Major Pierre Buyoya yahoze arongoye Burundi juge America rya batunganirije ikiganiro kidasanzwe muri isanga hamwe na bamwe mu bahoze muri leta yiwe kubatashoboye kucumva saa 10 igihe carengana ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muje kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com muraza kukihasanga. Duce tubandaniriza amakuru tubafitiye muri kano kanya mu gihugu cy'u Rwanda neza na neza mu karere ka Rusizi kavugwamo ibibazo by'abana bategwa inda mu nyuma bagatereranwa n'imiryango yabo. Abavuganye n'ijwi rya Amerika basiguye ko kuronka ivyo bareresha abo bibarutse bitaborohera bagasaba inzego z'ubutegetsi kubashigikira. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yabagendeye adutegurira ino nkuru.
Kujari mwana wakabira rubusho wazina uze, nzira njia kunyuchira mzu nwa mwana, nubundu wa mwaga wajanda wano jwa senichi mdeme.
Uyu mwana w'umukobwa duhimbye akazina ka Mahoro akomoka mu murenge wa Kamembe wa karere ka Rusizi ari naho atuye. Ku myaka 17 afite abana babiri, umukuru muri bafite hafi imyaka 3 naho umutakagira umwaka n'amezi 2. Ku myaka 14 y'amavuko nibwo yatewe inda y'umwana wa mbere wayimuteye ahita atoroka. Ivuka ryo umwana we wa mbere ryateje intonganya nyinshi mu muryango zanamuviriyemo kuva iwabo mu rugo akajya gushaka uko yakwirwanaho ibyo avuga ko byabaye intandaro yo kongera guterwa inda.
Nabaje kubyara umwana wa mbere iwacu bagoma bampohotera bamuka bangira ibintu byinshi ngo ndinda yangana n'amanira nyenga nabayikirumbo ngo ndo kubahonja gusa naje gushakisha akandaza hanze n'umwana imibika mwica n'ubundi n'umwana akarwara nta n'imiti yarafite fata icyemezo cyo kugenda ngo ajye kwikondeshera inzu ngezeyo ibona kumye muzumba n'umugaraje arambira ngo ajye kunyishira inzungu ndetse ngo arare kubera ikibazo nari ifite ndemera nande numa ndayiye mwana akore.
Iki si ikibazo Mahoro yisangije wenyine kuko abenshi muri aba bana batewe inda batarageza ku myaka y'ubukure batangira guhangana n'ubuzima bukarishye. Ibi basaba gufatanya inshingano zo kwirera bo ubwabo hamwe n'izo kurera bo babyaye muri ubu buryo ari nabyo byabaye kuri aba bagenzi be bandi.
Nk'ubu ngubu ni mba nagiye baravuga ati he Diane yagiye gutwara umugabo w'abandi. Naba nagiye mu isoko natanka samo yakambwira ati nahandi waruri waruri mu ndayi.
Nahuye n'ubuzima bubi n'umwana akagenza ibyo kurya nkabibura. Basi nyine bitamitamo kujya genda cakisha nyine imibereho. Nyine nta niyo mbona n'ubuzima n'ubundi burandya.
Narigaga ubwo nyine amaze gutwanira kwiga birahagaza nyine ntangira guhangana n'ubuzima. Umwana wanjye afite imyaka 4.
Ku myaka 4 urera umwana wenyine ubaho gutena n'umwana wawe.
Mbagenda nyine ngahingira abaturage, nkagenda nkafuriye umuturage, ahamye 1000 nyine nkaguraho umwana umwenda, anamubonana n'isukari.
Kubonera iby'ibanze byankenerwa bo babyaye ingora bahizi ku buryo no kubishyurira ubwisungane mu kwivuza kuri bamwe bidashoboka.
Mituweli naniyo turatanga kuva yavuka abanze.
Abafite umwana ntarwara se?
Ararwara tukamuvuza Kinyarwanda.
Nta mituweli ngera n'umwana wanjye ntayagira. Mva n'ukuri pe iyo arwaye n'ukugenda. Iyo mbonye 1000 njya kuri farumasi nkamugurira imiti. Ubwo bushobozi nabwo nta bufite. Nuko nyine arihangana. Nk'ubu ngubu agize ikintu akarwara cyane. Nabigenza nenyene ko yapfa.
Aba rero bagasaba inzego z'ubutegetsi kubafasha kubona ibibatunga hamwe nabo babyaye.
Cyafashwa nyine nuko badufasha natwe tukaraho ko twabona amafaranga natwe mwana n'abacu bakamera neza cyangwa natwe bakaturihira amashuri tukajya twongera tukwiga.
Keretse ari nk'ikintu kije kikavuga ati ngombe musubire ku ishuri twasubira ku ishuri cyangwa se batubwira ngo mujye kwiga imashini tukaziga. Baba wiga no gushuka ukabyiga nabyo kuko byaba biguha igihumbi kagura umwana isukari cyangwa wabona igihumbi kagura n'agapanaro k'igihumbi.
Nize gusuka niga imashini ariko muri ibyo byose nta kintu na kimwe bimariye kubera ko nta bushobozi mfite bwo kugira icyo nageraho.
Inzego z'ubutegetsi mu karere ka Rusizi zabwiye ijwi rya Amerika ko zirimo gukorana n'indi miryango ntera nkunga mu gushakisha amikoro yo gukemura ibibazo aba bana babyaye imburagihe bahura nabyo. Bwana Emmanuel Nsigaye ni umuyobozi wungirije ushinzwe imibereho myiza y'abaturage muri aka karere.
Ni ukubahuza n'amahirwe yose ahari mu karere. Kuko manga kuri aba bafatanyabikorwa bose tuba turi gukorana, ariko no mu ngengo y'imari ya karere ni ikibazo tugiye gutangira guteganyiriza ibyo dushobora tugatangira kugenda tubikoraho. Ari abasubizwa mu mashuri bagasubizwa mu mashuri, ari abajyanwa mu mashuri y'imyuga tukabashyiramo, ariko n'abamaze no kuyiga nabyo nk'ubuyobozi bw'akarere tugatangira kugenda tureba ngo ese turabunganira gute, turabafasha gute. Ariko ibyo tutanakemura turateganya gukomeza gukomanga ku bafatanyabikorwa bose dufite mu karere kugira ngo tubafashe gukemura ibyo bibazo.
Icyaha cyo gusambanya no gutera inda abana batarageza ku myaka y'ubukure kiri mu byahagurukiwe mu Rwanda, aho giteganyirizwa ibihano bikarishye bishobora kugera no kugufunga ubuzima bwose ku wagihamijwe. Nyamara inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko hakiri inzitizi mu kugenza iki cyaha n'ibindi bigishamikiyeho, bitewe n'uko ahenshi binyuze mu bwumvikane bw'imiryango abagikoze bagihishirirwa kugeza ubwo batoroka inzego z'ubutabera badakurikiranwe. Ahandi naho abana bakizezwa amafaranga kenshi birangira batanahawe kugira ngo bahishire ababateye inda. Nko mu karere ka Rusizi, ubutegetsi buvuga ko ubuhabarurwa abana nk'abo batewe inda barenga 360, ariko ibirego biri mu nkiko bikaba bisaga gato 100 gusa. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Temistocle Mutijima urakenuye. Mu gihugu cy'u Burundi naho harabarimu bazindukiye kugarariza ibiro by'ikigega kijeje kububakira uburaro Fondation pour le logement des enseignants mu Gifaransa ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Niho bazindukiye bugarije, bamwe muri bo bavuga ko amafaranga bakatwa adakoreshwa icyo yagenewe, mu gihe abandi basaba gusubizwa ayo babitseyo kwera bamaze kukivamwo. Umuyobozi w'iki kigega yemeza ko mu kwezi kwa mbere k'umwaka uza ingorane zose zizoba zamaze kuva mu nzira. Inkuru ya mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Ni baje kugariza kigega kijejwe guhingurana abarimu mu kigobe mu buraruko bwa Bujumbura barenga 100. Bavuganye n'abanyamakuru ariko banka kuvuga umwidondoro wabo kubera imvugo z'umutekano. Impamvu z'abazindukanye ziratandukanye. Nk'uyu mugabo ni umukenyezi basaba kurunzwa amafaranga babitse kubera bari basezeraniwe kuyahabwa amaso ahera mu nzira nyuma yo guheba kuba abanywanyi.
Abantu binjira bakabakata 600, baraduza atanama twagiye bashaka 12,000. Rero kadaba kuguma mu kigo kikukata 12,000 ku kwezi. Ata kredi yabo zoronka tukabona ko ari amarara cyo bari ko dapfa
nk'ubu unya iyi muri December nyene twari ngaha jera we nyene arasohoka atubwira ati avant le 25 December tuzoba tubahaye ibyanyu tuvane ko amahoro mugabo raba ino musi turaje bari ko batubwira inyuma y'imyaka ibiri bari ko batubwira ngo muri janje
umwarimu kazi wundi nawe na hatabwanwa afise bwafutse umuntu wamwe yisanze umushahara ukatwa kwa amafaranga atigeze asaba ku munywa wanyu bakino kigega.
Ikibazo mfise nuko nasanze bankata ariko ata contrat dufitaniye. Iyo constant nayigize hamwe bagizeho changement général de fonctionnaire niho naciye mbona ko bankata. Uno munsi rero naje naguranya gatike ariko bariko barambara yuko bikenewe kugira ngo bantunganirize bitarimo. Icyo nacyo ni attestation de service ariko photocopie ya garanga muntu na lettre de demande nari ndabifise. Jere numva mfise ingorane ikomeye cyane bisaba uburyo burebure kugira ngo niyunguruze. Yaba byashoboka bari kumpa n'inyungu kuko noba ndabagurana ho ku nguvu.
Umugabo nawe nyine aturuka mu ntara yo hagati, ikimusonga kurusha ibindi ni ugusirimbira ideni afitiye uburenganzira.
Nkumaze kuza nk'inshuro zitatu ndiha amatike niko nkurikirana iyo dosi. Uno munsi nyine niho ndabihejeje, narenzi yuko n'imiburiburi kubera nabitanguye kuva mu kwezi kw'icumi, impera zo kw'icumi narenzi yuko amafaranga ngenda yatwaye. Umwana ubambuye ko nzogaruka mu kwa kabiri, urumva ntaco nungutse. Ayo mahera n'abazo bayampaye ntaco azomarira. Ico rero ni ikintu kibabaje cane kubona umuntu aza avuye ruguru hanyuma akacararaho nk'iminsi ibiri itatu ariko arakurana ngo ivyo vy'amadosi byari ibintu bateza gukoresha kuko hari ubuhinga bwa none barabufise.
Unawe yemeza ko inyuma hafi y'imyaka indwi atigeze ahabwa ivyo yari yemerewe.
Narimazeyo imyaka itandatu irenga nateranja mu myaka ndwi kandi atangwane ndaronka. Ntituriko turoroherezwa kuturonka kuko nka jewe nasinye nujuje fishe ya dezangajuma itariki zibiri z'ukwa mbere 2020 hageze ku itariki 29 iyo epari nyabataraye insubiza mumva ko ari kiringo kirekire. N'ubu rero uko turabisaba ko idusubiza ariko ntibarabitwemerera, batubwira ngo tuzuze ngo amafishe kandi tuzi ko ayo mashine naho twoyuduza zishobora kuba impapuro nk'amaburo yabashobora guterera nk'ahanze agahombo turiko turakagira amafaranga kuyashira ahantu atari ko arunguka ako nagahombo ka mbere no kuvuga ayo amafaranga yacu gushika ubu ni nk'amafaranga bitswe muri pobere tutazi nuko dushobora kuyatora dushobora kuyaronga
Uno mwigisha va mu rugigi mu seruka bwo Burundi yasanga n'igihazo utunganirizwa atanyungu kubera amatike y'umurengera
nkajeye bagahomba ndagafise guko nkubu jewe muhira nkora ndumwe iyo manutse mu muryango guko mva mu rugigi gushika ino kuza ni 10,000 aho nkashira ko 15,000 nafashe kugira nze gushikana nza gutegerera ibisi no kuvanje ino nkoresha nk'ibihumbi 50 kandi urumva yuko mu muryango cyasanga hatakaye byinshi maze kura harwa rero amaturo maze kuzino ndamaze gutakaza na yasumbaye na ayo nakotije nje ndimo mvuga ati nutwe dukeya mbaro batumpa ndadutahana
abandi nkaba bakenyezi basigura ko bahisemo kuja kurondera madeni ahandi bamaze kwihebura
imyaka ihaciye ni myinshi cyane baduhenda ngo mutore ingurane twarazibuze gushikaho imiryango itebika iga ikadehukigwa twasavye amakredi ahanje cyuko turabura nayo gusubiza
tumaze imyaka myinshi twadeye nta karusho twigeze tubonamwe twarasavye amadeni turabura rero kubwibyo twebwe twapreferiye kuva ngaha muri fre tukaja kwadera mu yandi mashira hamwe ibyo batwemereye byose nta kintu na kimwe baduhaye
Evariste Ntungikimpaye umuyobozi mukuru w'ikigega fre nta kana makosa cyagirizwa
nkaba hanye mwabonye ngaha hanye bari baje kubaza ati mbega none ko twebwe sanze twari twavuyemo tuzoronka ryari twifuza ko abamaze gusaba kuronka ubwo burenganzira bwo kuvamwo mu nteguro yacu ukwezi kwa mbere kuzohera bose twarabasubije amafaranga yabo kiretse abasabye kuvamwo inyuma y'itariki 3 z'ukwezi kw'icyenda
Ntungikimpaye yaboye ikigega kigejwe kuronsa ingurana barimo yukuba ku buraro yishimiye cyane ariko ko kubona mu myaka irenga 10 kimaze gushoboza abanywanyi barenga munani kuronka uburaro bwiza eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
abanyagihugu baba mu gisagara ca Uvira mu ntara ya Kivu yepfo bazindukiye mu myerekano yo gusaba leta ya Republika ya Demokarasi ya Kongo kubakorera amabarabara n'ibiraro mugenzi wacu Vedaste Ngabo arabandanya nino nkuru
Abaturage bo muri Uvira babifashijwemo n'abagize societe civile yo muri uyu mugi uyu munsi bakoze imyigaragambyo yo kwirirwa mu rugo ntakazi gakozwe aho twagiye tunyura kuri kajya amabenge murongo no mu gasenga amaduka yarafunzwe nta binyabiziga byari mu ibarabara kubera imyigaragambyo Andre Byadunia n'umuyobozi wa societe civile muri Uvira avuga ko bakoresheje imyigaragambyo mu rwego rwo gusaba leta ya Kongo ko yabakoreshereza imihanda ibiraro ndetse no kubaka ibikuta by'imigezi ya murongo na kavimvira kuko iyo yuzuye itera imyuzuru yica abantu ndetse gasenya n'amazu intego ni zibiri ni ukwibutsa leta ibarabara rya gatanu ryahombeje abaturage muri Kivu y'epfo muri rusange urebye neza muri Ruanga amaze kugwa imodokari zirenga 7 muri zo zibiri nizo zimaze kuvamo ibiraro nabyo byo mu kibaya cya Rusi byarasenyutse nta rujya n'uruza hagati ya Sange na Bukavu niyo mpamvu twahisemo kuguma muhira kugira ngo leta idukorere aka kazi kubera iki kibazo cy'ibarabara ndetse n'ibiraro bitari byiza bivugwa muri Uvira bamwe mu bagenzi bakoresha inzira ya Uvira Baraka na Uvira Bukavu bemeza yuko hari aho bagera bagasanga ibinyabiziga byaguye muri Tanganyika ibindi nabyo mu migezi ya Sange biturutse ku ibarabara n'ibiraro byangiritse
iri barabara rya Uvira Rusenda ryaramaze kononekara cyane ni ukuvuga ko amanzi yaraduze arafatana n'umusozi aho ibarabara henshi ryaca haramaze kuzimangana imodoka nini naho zihaca zemera kwibira mu mazi ushoferi ntabona ahaca n'ipine mu guhitishamo harimo n'amabuye manini kuko amazi yarakweze ivu ryose imodoka zigenda zurira ku mabuye abantu bemera nawo kuhaca bemera kuduga ku ruhome rw'umusozi kugira ntibibire mu mazi yego harimo kari bimaze kunyibira kuko n'umwanya muti modoka icyomese gatoyi ica yibira mu mazi naho ni mu kiyaga imodoka ikihererayo kuhacare ni nk'ukwirohura bingeni barabara rimeze bakeneye ko ryokorwa amazi ariko naho borikora ni mpaka bacirinde kuko amazi yaramaze gutwara ibarabara ryose afatana n'umusozi
Niyonzima Cantone nawo ni umugenzi ukoresha umuhanda wa Uvira Rusenda asobanura yuko ibibazo by'ibarabara byatumye ibiciro bari basanzwe bagenderaho ku mamoto byiyongera cyane
kandi twatangwe tugera ku 3,500 kuva mu Rusenda gushika i Uvira ariko biraduga bigera ku 5,000 biraduga gushika ibarabara ryaracitse amazi ajamwo imodoka yose ijamwe ibarabara kurira ubwato va mu bwato kurira ku moto ubu bigeze ku 30 imoto 40 biravara n'ukuntu umwongo ubivise ufise utuntu ku ruhande kwa bwaje ndafashe moto yije nyene ni 30
ijwi rya Amerika ryavugishije ministre ushinzwe ibikorwa remezo mu ntara y'Kivuyepfo Emmanuel Ngezi La Fantasy atubwira yuko ari mu biro by'abandi twongeye kumuvugisha nyuma y'iminota 30 tumuvugishije atubwira yuko aza kutwihamagarira nyuma twongeye kugeregeza ntiyitaba telefone ye ngendanwa abagize societe civile muri aka karere bavuga yuko leta nidakora ibyo bayisabye bazasaba abaturage guhagarika kwishyura imisoro guhera mu ntangiriro z'ukwezi kwa mbere k'umwaka utaha Vedase Ngabo ku bwa Radio y'u Amerika ubwira mu Ntara y'Kivuyepfo
akaba ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twafitiye kuri uno mugoroba dushimira abagize uruhara bose ngo ategurwe yongera abashikire kuri micro mari kumwe na Joe Diane ni nahazwe amajwi ibiganiro byari bihagarikiwe na Edi Rwema byashizwe hamwe na Fatuma Limasi Karara